Umuvugizi w'igipolisi avuga kwabo bantu indwi bagizwe n'abagabo bakiri bato n'imisore bafashwe ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi. Uko ari indwi bose bakekwa ko bari mu kagwi k'abantu bahungabanya umutekano na cyane cyane abatera amagrenade, harimo yahitanye abantu bagera kuri bane mu mpera z'indwi iheze mu mazone ya Bwiza na Buterere ku mugwa mukuru Bujumbura. Pierre Nkurikiye.
Inzego rero zijejwe umutekano ntizareza amaboko, zarakurikiranye amakanda y'izo nkozi z'ikibi gushikaho rero abantu bashika kuri indwi bafashwe kuri uyu munsi wa kabiri uheze. Bafatirwa bane muri Rohero na batatu mu Nyakabiga, bafatanwa n'amagrenade ashika kuri atandatu. Tumaze kubafatana amagrenade dufata yuko ari muri izi nkozi z'ikibi zirayatera, kandi ko bari bafite intumbero yo gukomeza bayakoresha mu guhungabanya umutekano byinshi, ariko muri bo baraza kubibibaririra.
Bamaze kwivugira, umwe muri bo ntiyahuje n'umuvugizi w'igipolisi, yemeza ko ari inzira karengane kandi nabo bafatanywe muri zone Nyakabiga. Ariko kuko
jenka je bafashe mpejeje kwimwesha mu Nyakabiga, umukwafere yarahejeje kumwa nguyu, baca baradufata batwuriza pick up batubwira ati ngo nimwinjire mutwereka ahantu muba. Ndababwira ati jewe mba kumugoboka, badufatanye turi kumwe n'abanyeshuri babiri hamwe n'umuboyi umwe. Baravuga ati nimwinjire ntaco mutwereka aho muba, hanyuma ibisigaye turabimenya mu nyuma. Aho nababwiye yuko mba kumugoboka, baca bambwira ati tiburije ngo ibyawe tuzobisubira mwejo. Baca bantera ishikafu, baca banjana hehe mu Ngagara Bukesa Medi, niko baca batwuriza tena imodokari yadufashe siyo yaje kudutora, batujana mu Kayanza. Batujanye mu Kayanza twaramaze y'iminsi twavuyeyo kwa kabiri.
Ariko rero harundi yemanga icaha ciwe, akavuga ko yacitse umugwanyi kuva inyuma yaho imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza burijwemwo mu kwezi kwa gatanu.
Mu batera magrenade mu Gisagara ntabwo ndimwo, musanzwe cyane ari umugwanyi cyane nakorera ruguru. Namanutse kuri telefone y'umuntu ampamagaye, ntitwigeze tubonana, yarungitse umuntu yatuma umuntu arabimba. Hari ku munsi wa kabiri musanzwe kubera hari mihari myinshi, cyane ari mu muhari witwa Parpeut FNL wa twagwa no witwa Israel. Mu bisanzwe umuntu umwe wese hariho ubusobora kuza kumuhana, hari ubusobora kuza kumwonga kubera tabari umwanya w'intambara, ntidushobora kuza hamwe wagikunde. Amagrenade bampaye mu bisanzwe kwadufise umugambi wo kuza gukorera mu misozi hejuru, mugabi gwanisho ntibari bwabimpe, igwanisho ntibari bwabiduhe. Baramaze kuduha amagrenade, hariho kutumvikana hagati kw'abantu bo batwara imihari. Intumbero y'intambara batubwira ko bisanzwe ari kugwana tugatsinda umwansi,
ninde
batubwira ko ari ubutegetsi buhari.
Uwo mugabo w'imyaka 30 asanzwe ari n'umwubatsi mu kazi kiba ka misi yose, yemeza ko abo bafunganywe bagirizwa ibyaha bimwe, bamwe yabakubise ijisho ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Mbere n'abafatiwe mu rupangu yari yatsemo indaro muri karitsiye ya Rohero hagati mu gisagara cha Bujumbura, asigura ko atana kimwe bari bazi ku magrenade yaranyegeje.
Ndabifatanwe ndumwe jen harageze igihe niyumvira nti mfatisitwe n'umuntu yoba yayampaye, kuko sinabona ko bamenye ko ayo magrenade ndayafite. Bambwitiwe wambaye inkofero nyine ya mavinge, urumva kandi wari yabimpaye nawe yari yaragiye. Nta karenganyo karimo, ntarazifatanywe, nta kinyoma kirimo. Ndemanga icaha kuko nari nagikoze mugabo abo twari kumwe na subject ntagira na kimwe babagirira nabi, ko itonganije narifatanwe kandi ayisanzwe ndiko ndarondegwa.
Tumubajije ko atabwo bafise ko bamutumye bashobora kugirira nababiwe, kuko yabahemukiye nuko atoba yaherewe amafaranga ngo yibeshere, nkuko batavuga rumwe na leta bakunze kuvyagiriza iperereza ry'u Burundi ko riha amahera abantu bakita abagwanyi. Yatwishyuye bikurikira
muri abajya amahera oya frema mu bantu bari amahera cye frema ntabwo ndimwe je nafatanwe itonga kandi nayisanzwe ndiko ndarondegwa frema kandi no abantu nafatiwe nta muntu nozaniranya ati ubutwari kumwe oya aho nokuri. Kindi kintu wosugirana igiki woreka ka kuvuga ivyo bintu byamaze kugusikira, nabo nyene zongorane barazibona ikosha siji wanze narafaswe, kandi nkuko ejo hasura gufatwa n'uwundi chanke hagafatwa n'uwundi. Ikibi gusa nuko ntashobora guca mfata umuntu uwo ntazi wese ngashengenda ndo makuru ugasanga ndafatisha abandi bantu bahura n'ibibazo bitandukanye ivyo bintu atavyo bazi.
Kuva mu mpera z'umwaka uheze igipolisi cy'u Burundi kiramaze kwerekana abantu batari bake biyemangira ko bari mu bagwanyi bahungabanya umutekano. mbere hari nuva mu gihugu cy'u Rwanda mu bamaze gufatwa ubonaho yiyemerera kwa umusirikare w'ico gihugu igisirikare cy'u Rwanda cyo cyarabibeshuje bamwe mu bafashwe n'ubu baracyakingiwe n'inzego z'umutekano bakabamaze n'ukwerekana ahantu bahambwe abantu bishwe mu makaritsiye y'uburaruko bwa Bujumbura nka Cibitoke na Mutakura abari bamaze gufatwa bose bagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD uri mu itavuga rimwe na leta kwari we yabatumye guhungabanya umutekano ibaye ijyambere rero haboneka uwiyemangira ko ari mu bagwanyi ariko agatanga izina ry'uwamutumye atari Sinduhije Eroje uri Kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.